radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda mwaramutse neza nshuti mwese muduteza amatwi ni Edi Rwema ubasuhuza tudatinze amakuru yo kuri isaha tuyahere kuyo hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugezweho na Alois Bigirimana
Mwaramutse Edi n'abaduteze amatwi muri aka gatondo turahera ku mugabane wa Afrika ibihugu bitatu bibanyi na Somalia byaremeye kuzorungika izindi nteko zifasha abasirikare b'icyo gihugu kugwanya Al-Shabaab mu kiswe igice cya gatatu cy'ibikorwa bya gisirikare umuhanuzi wa perezida wa Somalia mu bijyanye n'umutekano Hussein Sheikh Ali yavuze ko Djibouti, Ethiopia na Kenya bizorungika izindi nteko ziyongera kuzo basanzwe bafise muri Somalia ariko yaranse gutanga igitegere nyezina cyabo bandi basirikare binyongera bitezwe mu gihugu ciwe abaperezida b'ibyo bihugu bitatu barahuye mu nama batumwe ko na perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka i Mogadishu barangije iyo nama bemeranije gutegura no gukorera hamwe mu kurondera no kusangangura Al-Shabaab mu bice bitandukanye uwo muhari ufise ibirindiro Matt Braden numuhinga mu by'umutekano mu karere k'ihembe rya Afrika yavuze ko kongereza izo nteko bishobora kuzonyarutsa gutsinda Al-Shabaab ariko avuga ko uwo muhari wafashe nawo mukenyuro wo gusanzaza abagwanyi bawo no kutaza baritega abasirikare ba leta ya Somalia mu karere ko mu seruko bwo hagati bw'isi umuyabaga w'umunyepalestina w'imyaka 15 yarishwe n'abasirikare ba Israeli mu ntara ya Jordania ku mugoroba w'ejo ku munsi wa kane ubushiranganji bwa Palestina bujejwe magara y'abantu bwavuze ko Muhammad Nidal Salim yarashwe mu mugongo n'amasasu y'abasirikare ba Israeli mu gisagara cya Azun ubwo bushiranganji buvuga kandi ko abandi bantu babiri bakomeretse harimo n'umwana arembye cyane igisirikare cya Israeli nticyashimye kugira icyo gishikirije kuri ayo makuru uwo muyabaga yishwe mu gihe hasanzwe hari uruhagarara rw'intambara hamwe n'ubwicanyi bwiyongereye muri ako karere iyo mishamirano iri hagati y'abanyepalestina n'abanyisiraeli cyane cyane mu ntara ya Jordania itorokanzo ry'amakuru y'abafaransa AFP rivuga ko kuva mu ntango z'uyu mwaka iyo midugararo imaze guhitana ubuzima bw'abantu 65 barimwo abakuze abana abagwanyi hamwe n'abasivile aho ni ku ruhande rwa Palestina naho ku ruhande rwa Israeli abakuze 13 hamwe n'abana barishwe barimwo abajejwe umutekano
Washington ijwi rya Amerika
nayo amakuru ku ntambara muri Ukraine umushyiranganyi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken ejo kuwa kane yabwiye mugenzi we w'Uburusiya Sergei Lavrov ko Amerika itegekanya gufasha Ukraine igihe kirekire cyose iyo ntambara izomara ubushikiranganji bw'imigenderanire bwa Amerika bwavuze ko abo bategetsi babiri b'ibihugu rutura mu bya gisirikare baganiriye ikiringo cy'iminota 10 hari haruhande y'inama yahuje umugwi w'ibihugu 20 biteye imbere mu by'amahinguriro kuruta ibindi yabaye ejo ku munsi wa kane bwabaye ubwa mbere abo bategetsi baganira kuva babonaniye i Geneve mu kwezi kwa mbere k'umwaka uheze icyo gihe hari hasigaye ukwezi kumwe imbere y'uko Uburusiya bukora icyo bwise ibikorwa bya gisirikare bidasanzwe muri Ukraine si ubwa mbere Amerika ivuga amajambo nk'ayo Perezida Joe Biden akunze kuvugira ku mugaragaro ko yiyemeje gufasha igisirikare cya Ukraine kwirukana Uburusiya yaragirije Perezida Putin kuba yaravogereye ubutaka bwa Ukraine kandi ko yase kurangiza iyo ntambara kuri intambara nyine umushikiranganji wa Amerika w'ubutungane naha muri Amerika Merrick Garland avuga ko ashyigikiye ko umugwi w'abacangiro Wagner w'Uburusiya ushigwa ku izina ry'iterabwoba mpuzamakungu yavuze ko uwawushinze Yevgeny Prigozhin yakoze ibyaha byo mu ntambara yabivuze ku munsi wa gatatu ariko yishura ibibazo bya komisiyo ya Sena ya Amerika ikurikirana ibibazo by'ubutungane. Merrick Garland yavuze ko umuhari Wagner ari ishyirahamwe ririko rirakora ibyaha byo mu ntambara kandi ririko rirabangamira igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko avuga ko ubushikiranganji bw'imigenderanire bwaha muri Amerika aribwo bwonyine bwemerewe kwita amazina nk'ayo imihari nk'iyo nyene. Umugwi w'abasenateri ba Amerika bakurikirana iby'ubutungane uriko urategura itegeko rizosaba umushikiranganji w'imigenderanire kwita uwo mugwi ko ari umugwi w'iterabwoba. Perezida wa Ukraine nawe Volodymyr Zelensky mu butumwa yashyize ku rubuga rwa Telegram yaramenyesheje ko misile zatewe ejo zasenyuye igorofa y'ingero zitatu. Ibikorwa byo kurondera abo bararokotse biriko birabandanya. Ni muri Ukraine Zelensky yatangaje ko Burusiya igihugu avuga ko kirangwa n'iterabwoba gishaka kurya umutima abanyagihugu bo muri Ukraine iminsi yose, akavuga ko bazotuza abateye igihugu cyabo bose kandi ko bazoruhira kubazwa amabi bakoze. Igisirikare cya Ukraine cyo kuwa kane cyatangaje ko intego z'Uburusiya zibandanya gufata ibindi bice byegereye igisagara cya Bakhmut, naho ingwano ikomeye cyane hagati y'intego za Ukraine n'iz'Uburusiya imaze amezi atari make.
Komeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika, ayo namwe makuru avugwa hirya no hino ku isi tugejejweho na Aloise Bigirimana. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na metero 41. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Mu Burundi bamwe mu banyagihugu wo mu makomine y'intara ya Gitega ayobowe n'abagore barashima uburyo abo bagore babafasha mu iterambere.
Dufatiye no mu nzego zo hasi ugasanga igihugu cy'31 rimwe na rimwe ntirishika. Twebwe rero nk'abasanzwe baserukira amashyirahamwe y'abakenyezi cyangwa nk'umukenyezi tugira tuti ko n'umubwiriza shingiro bavuga bati niburiburi, ni ukuvuga yuko bishobora no kunarenga.
Uwo ni Esperance Nijembanzi uyoboye ihuriro ry'amashyirahamwe y'abagore ku rwego rw'igihugu. Mu Burundi nanone abantu 24 bafungiwe muri kasho ya polisi mu mujyi wa Gitega barakekwa kuba mu miryango ihuriwemo abakundana bahuje ibitsina. Naho mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoze imyigaragambyo yo kwamagana uruzinduko rwa Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Ayo makuru nandi twabateguriye ni mukanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoze imyigaragambyo yo kwamagana uruzinduko rwa Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Ni inkuru twateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jimmy Shukrani bakomera uri Goma.
Mu barenga 200 higanjemo abaturage na mu mashyirahamwe haranira impinduka akorera mu ntara ya Kivu ya Ruguru cyane yo mu mujyi wa Goma ngo bari bakwiye imihanda. Ku mpapuro bari bafite yari handitseho amagambo agira ati Ubufaransa n'u Rwanda bukaba nayo 2023 twanze Ubufaransa muri Congo. Umugambi nyamukuru ni uwo kwanga uruzinduko rwa Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ateganya kugira muri Congo nk'uko bisobanurwa na Jackson Bulereko wo mu ishyirahamwe Viranda Mutsanga.
Emmanuel Macron akorana n'u Rwanda kandi ari mu batanga inkunga kuri M23 mu ntambara irimo kubera hano muri Kivu ya Ruguru. Niyo mpamvu kuza kwe rero twebwe ntacyo bitubwiye kandi nta n'icyo bivuze ku buzima bwacu. Niyo mpamvu tutamushaka hano iwacu muri Kongo.
Abari muri iyo myigaragambyo bavuga ko igihugu cy'Ubufaransa gikorana bya hafi n'u Rwanda, bityo rero akaba ari umugambi wo guheza mu gihirahira abakongomani no gukomeza guteza intambara mu burasirazuba. Aba barasaba ko Leta ya Kinshasa yahagarika urugendo rwa Emmanuel Macron ko kuri bo bigamije kongera ingufu abarwanya umutwe wa M23 ndetse no kumvisha abayobozi ba Congo ko bakwiye kujya mu biganiro na M23. Rwagoshi Bwake ni umwe mu baturage bari bitabiriye imyigaragambyo. Kuri we Leta ya Kongo yagakwiye gukura ubufatanyabikorwa ubwo ari bwo bwose igirana n'Ubufaransa.
Ubufaransa bukorana n'u Rwanda, u Rwanda narwo rwaye inkunga ya M23 muri Kongo. Ubwo rero nge ndabona Emmanuel Macron aje muri Kongo mu rwego rwo kugira ngo asure abasore be ba M23 arebe uko bahagaze neza ku rugamba. Ibyo nibyo tudashaka rero. Leta yacu igomba gushaka inshuti nziza zitari mu Bufaransa.
Saa saba n'igice imyigaragambyo yakomereje mu muhanda mugaruva gumujya Sake. Abigaragambya berekeye ku kigo cy'Abafaransa kiri muri metero 800 gusa uvuye ku biro by'umuyobozi w'intara ya Kivu ya ruguru. Bakihagera bafashe ibendera ry'Ubufaransa baritwikira ku muryango w'icyo kigo kizwi nka Institut Français de Goma. Ariko se kubera iki gukomereza imyigaragambya hano gutwika ibendera ry'Ubufaransa? Paluku Katembo mwishyirahamwe Ruca gira ati:
"Tuchagula kukuja hapa sababu hapa ndio consulat yao.
Twahisemo kuzanga muri iki kigo cy'Abafaransa kugira ngo tubereke ko tutabishimiye na gato. Akaba nariyo mpamvu mubona duhisemo gutwika ibendera ryabo kugira ngo nabo babibone ko turakaye. Ibidukoze ntabwo biri buze guhagarira hangaha. Turakomeza kugeza umunsi makuru yavuze ko azagera muri Kongo ugeze."
Imyigaragambyo ntabwo irimo kuvugwaho rumwe n'abaranira impinduka muri Goma. Nubwo benshi mu bakongomani barimo kwigaragambya banga uruzinduko rwa Emmanuel Macron muri Congo, bakomeza gushinja Ubufaransa gukorana bya hafi n'inyeshyamba za M23 binyuze ku Rwanda, abandi siko babibona. Sankara Bin Kartumwa, umwe mu bagize ishyirahamwe riharanira impinduka wanze kwitabira iyo myigaragambyo, we abona ko abakongomani bakwiye kwigaragambya banga ubutegetsi bwa Congo kuko ari cyo kibazo ku baturage.
Normalement le gouvernement congolais devait refuser l'arrivée du président.
Mu by'ukuri Leta ya Congo yagakwiye kwanga uruzinduko rwa Emmanuel Macron muri Congo, ariko kubona yarabyemeye bisobanura ko abayobozi bacu nabo bafite uruhare mu bibazo biri kutubaho. Niyo mpamvu abaturage tutari dukwiye kujya mu myigaragambyo ngo turange uruzinduko rwa Emmanuel Macron muri Congo, ahubwo twagakwiye kwigaragambya twamagana perezida wacu Felix Tshisekedi n'abagize guverinema ye ko aribo bari kuduteza ibibazo byose. Ikibazo si Ubufaransa. Njye ndabona ahubwo ubungubu Congo yagakwiye gusaba ubufasha Ubufaransa bukadufasha mu nzira ya gisirikare mu kurangiza intambara mu burasirazuba bwa Congo.
Paul Kagame est en train d'orchestrer à l'est de la République démocratique du Congo.
Imyigaragambyo yarangiye nta nkomere cyangwa ifuzi igaragayemo. Abashinzwe umutekano ntibigeze bagaragara aho bigaragambya banyuraga, dore ko nta n'ibintu byangirijwe kuva mu itangira n'irangira ryayo. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ategerejwe i Kinshasa ku wa gatandatu tariki enye z'uku kwezi, aho azagirana ibiganiro byimbitse na mugenzi we wa Congo Antoine Felix Tshisekedi. Ibyitezwe kuganirwaho hagati y'abo bakuru b'ibihugu byombi ni ibibazo bijyananye n'umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Goma.
Tuve muri Congo tujye mu Burundi. Abantu 24 bafungiwe muri kasho ya polisi mu mujyi wa Gitega kuva tariki ya 23 z'ukwezi kwa kabiri. Amakuru agira ku Ijwi ry'Amerika avuga ko abo bose bakekwa kuba bari bitabiriye inama yari ihuje abakundana bahuje igitsina. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Willy Kaneza.
Abafunzwe bari mu mice yose, n'abagabo, abagore n'urwaruka, nk'uko amasoko y'Ijwi ry'Amerika yabitumenyesheje. Bahagarikiwe ku murwa mukuru w'intara ya Gitega, akaba n'umurwa mukuru wa politike w'u Burundi kwa 23 ukwezi kwa kabiri guheze, mu gihe bari mu nama. Igihe bari basohotse kugira bafate akavuna musatse ko hagati y'ivyirwa, haje abajejwe inzego z'umutekano, abapolisi n'abakozi b'iperereza hamwe n'abajejwe intwari Gitega. Barabubira bahita baburiza amapika hapa baje kuwafungira muri polisi. Niko amasoko yacu avuga. Inama bahagaritswe barimo yateguwe n'ishyirahamwe rikorera mu ntara ya Gitega ryitwa Muco. Umukenyezi yaritwara ari mu bantu bafunzwe. Amakuru twakuye mu gipolisi yo kwizerwa ariko abayatanze batashimye ko umwidondoro wamenyekana, yatubwiye ko bafunzwe bikekwa kuba bari mu mirwi y'abatinganyi. Ikibanza bari kubakoreramo inama twasanze kirimo amaterenge, imiti, ubufuko bwo kwikingira indwara zifatira mu bihimba by'irondoka, hamwe n'ibitabo by'amategeko avuga ku burenganzira n'ikingirwa ry'abatinganyi. Niko amasoko yacu akomeza avuga. Ku cicaro gikuru c'igipolisi, amasoko y'Ijwi ry'Amerika nayo nyene yatashimye gushyira habo n'umwidondoro, yatubwiye ko iyo dosiye iri gukurikiranwa n'ibiro bikuru by'igendereza n'abafashwe bari mu minwe y'igipolisi. Umuvugizi w'ibiro by'umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi na buramatari wa Gitega twabarondeye kuri telefone ariko ntitwabatoye. ishirahamwe muco ryari ryateguye iyo nama ryaronkejwe uburyo na USAID igitata cya leta ya Amerika kijejwe gufashanya n'ibindi bihugu n'akaba twashoboye kuvugana abashingwa manza bari kubakurikirana ibijanye n'ifungwa ry'abo bantu bavuye mu rwego rw'abashingwa manza rwo mu rwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ntibizwi niba ari USAID yababaronkeje. Kuri wa gatatu Perezida Evariste Ndayishimiye atarinze kuvuga kuri aba bantu bafunzwe yagarutse kubatinganya yamenyesha ko umurundi wese yaba uri mu gihugu hagati canke hanze yabwo aja mu bikorwa by'ubutinganyi akwiye gucibwa no kuvumwa. Aha yari mu masengesho yari yateguwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Hari imico mibi, iyi mico rw'abagabo n'abagabo barongorane, rw'abagore n'abagore barongorane. Ibyo Imana ntarigeze bivuga kanye, ibyo ntabyo yigeze itegura. Ni umuvumo. Kandi kibabaje, ubu hariho n'abantu bigisha ijambo ry'Imana n'abamenyesha Imana, abishyigikiye. Ukaza wumva uvuze ngo abagabo n'abagabo barongorana ni bumwe. Ubundi nawe, mbona n'abagabo bobo ngo basambana, ngo bobo si bumwe. Nk'uko umenya barangana. Nyir'icumuro byose, mugabo hari hiri icumuro by'ibumwe. Tube tuzasoma ijambo ry'Imana. Sodoma na Gomora zabomotse kubera iki? Muracumura mugahagera aho Imana ivuga iti urakita ku isimbo y'inuma. Aha sinihangana. Hageze ku cyaha cy'uko abagabo n'abagabo barongorana n'abagore bakarongorana. Ibyo ni bumwe Imana ntishobora kwihangana. Ndabasabye mwe bw'abarundi. Twamirire kure emwe. Tukigira umuvumo twe. Umurundi yava akagera n'ahazoba ari muri Amerika. Aja muri ibyo tumuvume tumugire ikivume mu gihugu cyacu.
Ku isi yose amatohoza yo kugera kuwa 12 y'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2022 yerekana ko ari ibihugu 68 bitemera abatinganyi. 11 muri ivyo bihanisha igihano cyo gupfa. Izo bihugu 68 biri muri Aziya, kigobe cy'Abayahudi n'Abarabu hamwe na Afrika. Mu Burundi amategeko ahanisha uwagiriwe n'ubutinganyi igihano kigera ku myaka 2 y'umunyororo hamwe n'ihadabu. Ero byo bika neza ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi, bamwe mu banyagihugu bo mu makomine agize intara ya Gitega ubu ayobowe n'abagore barashima uburyo abo bagore barimo kubafasha mu iterambere kurusha igihe makomine yoborwaga n'abagabo. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abakunzi baryo, dusomerwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye uri Kigali mu Rwanda.
Ayo makomine arongowe n'abakenyezi ni Giheta, Makebuko, Bugendana na Gishubi. Ni mu makomine 11 agize intara ya Gitega. Abanyagihugu bo muri ayo makomine 4 barashima ubutwari bw'abakenyezi babarongoye kuva mu mwaka wa 2020. Odasindira Cuza aba ku mutumba wa Murago muri komine Makebuko yarereye mu buseruko bw'intara ya Gitega. Arashima ingene umukenyezi abarongoye ku rwego rwa komine yitaye ibikorwa by'iterambere kurusha uwahahora imbere y'ibihumbi 2020.
Nta jewe tumaze gukorana n'abastanteri bese, mukaba ndabona neza yuko hari cyasasumbije n'abandi bastanteri baba bara hote bakora muri no komune. Hariho stade itari bwaboneke ngahe Makebuko, yari yarubatswe mugaguma mu mushinge, mugabo ugiye kuraba usanga ari stade ihimbaye. Urabona neza yuko ari karateri teke ikomine ya Makebuko, kubera iyo stade yonyine yari yananiranye mugubu yubatse.
Mustanteri wa komine Makebuko nawe nyene arashimagiza ibikorwa maze kurangura kuva giye ku burongozi bw'iyo komine. Ivete Kanyamuneza avuga ko mu kiringo amaze atwara yagarukiye cyane agateka k'abakenyezi.
Twafashe iyindi ngo yuko atazindi ngo zobandanya zubaka bidaciye mu mategeko, kuko iyo hagize umusore acikiza turabatandukanya, umukobwa agasubira iwabo bakabanza bagaca mu mategeko imbere yo kubaka. Ubu mu mitumba yose bamaze kubimenyera, kuko n'umutumba bibayeko baramuje badushikiriza tukabahanura bakaheza bakabikwirikiza.
Abandi banyagihugu bashima ibikorwa birangurwa na musitaneri w'umukenyezi nabo muri komine Giheta iri mu burengero bw'intara ya Gite. Sipiriano Nizigama wo ku mutumba Bihororo w'iyo komine ari muri abo.
Musitanteri aturongoye adutwara neza, agiye kumitura ibintu byose arakumbira kweri n'ukuri. Ikintu giteye mbere ni sawa n'ukuri, ntawo kwidoga. Amabarabara arayakoresha neza, cabiye ikiraro ni sawa. Ibikorwa rusange ni sawa, ntawo kwidoga. Ugiye kuritura ubwo nyine baca bakugirana n'ingoga ntibigora kugora n'ukuri.
Micheline Ninahaza arongoye komine Giheta iri mu burengero bw'intara ya Gitega, avuga ko mu byo amaze gushika ko harimwo kubahura abakenyezi bo muri komine arongoye kugira ngo biteze imbere. Avuga kandi ko atibagiye abo mu bwoko bw'abatwa.
abakenyezi cyangwa bigeme barahimirizwa kubaza barahimirizwa kurima barahimirizwa korora barahimirizwa kunyonga imiduga no kuvuka bwabuzi bwari bwahebewe abagabo abagore cyangwa abakenyezi cyangwa abakobwa babishoboye barahimiza kuko byarabonekanye yuko umukenyezi nta kintu na kimwe atokora umugabo akora ikibazo cy'abatwa abakiri barabumva ni umwe n'umwe turabatiza amatongo bararima barorora
mu ihuriro ry'amashyirahamwe y'abakenyezi ku rwego rw'igihugu kafo barashima kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi gemerera abakenyezi kwinjira mu nzego zifata ingingo. Esperance Nijembazi arongoye CAFOB avuga ko akiraga haze kugira ngo umukenyezi w'umurundi kazi ashike ku rugero rw'abandi bakenyezi bo muri Afrika.
Turazi yuko ibyinjira shingiro riha umukenyezi bice n'iburi 30% kwijana mu bibanza bitandukanye mugabo hariho ibibanza bimwe bimwe usanga umukenyezi adaserukiwe gose dufatiye no mu nzego zo hasi gasanga ibice 30% rimwe na rimwe ntibishika twebwe rero nk'abasanzwe baserukira amashyirahamwe y'abakenyezi cyangwa umukenyezi tugira tuti ko no mubwiriza shingiro bavuga bati imiburi ibushi ni ukuvuga yuko bishobora no kunarenga
urongo ihuriro ry'imigambwe mu Burundi FDP mu mfunyafunyo y'igifaransa arahumuriza abakenyezi bifuza kuja mu nzego zifata ingingo ku bwinshi ariko Felicien du Burundi arongoye iryo huriro afise ica basaba nuko bo kwinjira mu migambwe ku bwinshi kuko ariyo nzira yo nyene abashaka kuja mu nzego za politike bacamwo.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi ry'Amerika. Muri Nigeria, umukandida waje ku mwanya wa gatatu mu matora y'umukuru w'igihugu aravuga ko yiteguye kuzagaragariza ubutabera ko yari yatsinze bakamwiba amajwi. Peter Obi wabonye amajwi 25% yatowe cyane n'urubyiruko. Bola Tinubu wo mu ishyaka APC riri ku butegetsi yatsinze afite amajwi 37%. Uwaje ku mwanya wa kabiri ni Atiku Abubakar wo mu ishyaka PDP ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na Madame Claudette Ndayisaba, umurundikazi ukurikiranira hafi politiki ya Nigeria, atangira amubwira uko mu murwa mukuru wa politiki Abuja bakiriye ibyavuye mu matora.
Ngaha Abuja abantu urabona niyo usohotse hanze urabona yuko kare amatora yabaye bagatangaza uwatsinze abantu bishima mugabo usohotse urabona yuko atabantu bishimye n'ukuri abantu hari agakerera ukabona yuko umenga abantu nyene bameze nk'abantu batangaye mugabo situation umutekano nta ngorane zihari abari muri opposition ico bakoze barahumurije abantu barabwira yuko bohumura bakaba barashyiraho constitution bajya abantu zenya amatora yashyize yuko mugabo bazoheza bakitura ubutungane ariko uravye nta kintu cy'umutekano muke uri Abuja gusa urabona ko abantu n'ukuri batabiryohererewe uravye n'abantu muraganira nyine abanigeria mukaganira bakakubarira yuko bataryohewe
urabivuze umwe mu bakandida waje ku mwanya wa gatatu Peter Obi aravuga ko yiteguye kuzereka ubutabera ko yatsinze amatora urugiruko rwinshi rwari muri inyuma urabona afite uburyo koko bwo kuzagaragaza ko amatora yagenze nabi.
Feniste urabizi yuko ubu ibintu by'amatora muri mu bihugu bya Afrika ni bihugu bike usanga bishiramo kuri mu matora mu bisanzwe urumva igituma bivuga ukuntu byari biteguwe yuko uko bahejeje gutora bariko baratora amajwi yose aho bahejeje aja muri serivere kubera bari bakoresheje ubuhinga bwa none mugabo urumva bararindiriye nta majwi yigeze ajayo baca bakoresha uburyo bwo guharura nyine bundi busanzwe urumva ico cyose nico kibereka yuko umenga amatora ntiyagenze neza kandi amatora yari yabaye kuwa gatandatu bari guca bayatangaza bukeye mubwo urabona ko bayatangaje kuwa kabiri.
Uteranije amajwi y'abakandida babiri Atiku Abubakar na Peter Obi yaba 58 bombi iyo baza kwishyira hamwe bari gutsinda amatora kandi bahoze mu ishyaka rimwe PDP mwebwe mu bikurikirana bya politiki aho ngaho bo babona gute kuba baratsinzwe bava mu ishyaka rimwe kandi bakagira amajwi uyateranije yashoboraga gutsinda Tinubu
urumva urumva kubera ibihugu byo muri Afrika twebwe ntibakunda kuja hamwe umwe abashaka ku umukuru w'igihugu undi umukuru w'igihugu mu bisanzwe iyo bashyira hamwe bari kuba bari gutsinda. Hanyuma ikindi amatora yino arimo ubuntu bwinshi arimo ibintu byinshi. Ikindi kintu nabonye gishobora no gushavuza urabona ko ino hari haba Yoruba hari haba abahausa hakaba n'abayipo nk'abayipo ntibarigera baja ku butegetsi urabona yuko batanezerewe. Hama urumva uyu Tinubu ari mu mugambwe wa w'umukuru w'igihugu ni hakere usanga umugambwe w'umukuru w'igihugu utsindwa muri Afrika ni hake ngira ahantu demokrasi maze gukomera cyane ni usanga batsinda. Urumva intore muri Afrika ntidukunda gushyira hamwe bagashyira hamwe bari gutsinda. Urumva umwe wese yagombye kwikwegera ko nanjye mbe perezida.
Madame Claudette Ndayisaba, murundi kazi utuye muri Nigeria akaba akurikiranira hafi politiki y'icyo gihugu, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Veniste Munyamakuru, ndagushimiye cyane.
Shuti muduteza matwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura no kubagezaho aya makuru. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe. Irushanwa rya gatatu ry'umukino w'intoki wa basketball ku mugabane wa Afrika BAL riraje guhera tariki ya 11 kugeza kuri 21 z'ukwa gatatu i Dakar muri Senegal, nibwo amakipe yo mu itsinda rya Sahara azakina. Azakurikirwa nayo mu itsinda rya Nil azakinira i Cairo muri Misiri guhera tariki ya 26 z'ukwezi kwa kane kugeza ku tariki ya 6 z'ukwezi kwa gatanu. Amatsiko yanyu azashirira i Kigali ahazabera imikino ya nyuma y'igikombe, ni guhera ku itariki ya 21 kugeza ku ya 27 z'ukwezi kwa gatanu. Amakipe 12 ya Afrika azahatana mu mikino 38, ariko ikamba rizegukanwa n'ikipe imwe rukumbi. Mwitegure kuzakurikirana iryo rushanwa rya BAL kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi Amerika yabaye isubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Tangijambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahujayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo. kiko chachu. Sabakozi.